Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Diane Nkurunziza.
Ndabahaye mwiriwe ni kaze mwe mwese bakunzi ba radio Inzamba gateka kawe kaze muri ano makuru mugira mushikizwe na jewe Diane Nkurunziza mudukunde tuyahere kuri zino ngingo nkuru nkuru zikurikira. Abantu babiri barahitanywe n'imvura imaze iminsi igwa mu ntara za Rutana na Makamba heka n'amazu arenga ijana arasiduka. Abantu barenga gato amajana ane nabo nibo bamaze kuronswa urukingo rwa COVID-19 mu Burundi kuva iryo sekeza ritanguye haraheze hafi indwi zibiri. Abahinga basaba leta guhimiriza abirongoye gufata iya mbere mu kujya kwicandagisha kuko ngo izo canco zemejwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe amagara y'abantu ku isi OMS. Abanyagihugu baranziriwe imirima n'imbonerakure ku buterere mu gisagara cya Bujumbura basaba kurenganurwa abakoze ayo mabi bagahanwa. Nongeye kubaha ikaze mu idonido ry'ano makuru.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ano makuru tuyahere mu manuko bw'u Burundi mu makuru ajanye n'ibidukikije. Imvura imaze iminsi igwa mu ntara za Makamba na Rutana yarahitanye ubuzima bw'abantu babiri, irabomora amazu n'amasomero birongo ijana n'imirima itari mike. Imiryango yahuye n'ibyago isaba gufashwa. Izo nido na mugenzi wacu Blaise Nijimbere.
Mu ntara ya Makamba muri komine Mabanda, abantu babiri baritabye Imana mu ijoro ryo ku munsi wa mbere. Abo bantu bakaba bayitabye Imana baguweko n'inzu mu mvura yari kiragwa ivanze n'urubura n'umuyaga mwinshi. Uwo yapfuye akaba ari umutamakazi yafanye n'umwuzukuru wiwe. Ibyo bikaba byabereye ku mutumba Gahama wa komine Mabanda. Iyo mvura yarasambuye kandi amazu agera kuri 40, ayandi atari make aronekara ku mutumba wa Mbizi muri komine Kibago. Imirima y'ibitoke, ibigori hamwe n'imyumbati ikaba yarononekaye. Abanyagihugu bakavuga ko bari mu kangaratete kuko urwo rubura rwaguye rwamaze umunsi wose rukigaragara ku bitumba. Mu ntara ya Rutana naho nyene muri komine Mpinga Kayove, imvura ivanze umuyaga yaguye kuri uwa kabiri yarasambuye amazu y'abanyagihugu arenga 40, amasengero atatu hamwe n'ishure shingiro rya Kimana. Ibyo bikaba byabereye ku mitumba ya Ngarama, Rurero, Kayove na Butamya nk'uko amakuru ava ngaho muri komine Mpinga Kayove abivuga. Aho twamenyesha ko mu ntara ya Makamba kuva imvura itasuye hamaze kwitaba Imana abantu barenga batandatu.
Mu ntara ya Mwara naho hakuruno wa gatatu mu gatondo nk'igihe cy'isaha 12 z'igice z'igitondo mu hoteli Nobele ya Wakanyoni Celeste iri ku mutumba Gihinga kuri komine Kayokwe hazindutse basanga umunyabigega yitwa Wakanyoni Prospere w'imyaka 38 yapfuye. Nkuko ababibonye babivuga ngo yatanguye adaho amaraso mucumbi we aho yanafiriye, ngo yavuye aho yari kuri kontware muri iyo hoteli saha zine z'ijoro aja kuryama nkuko abo bakorana babivuga, kandi ngo yibana muri ico cumba. Ikiziga ciwe catwawe mu bitaro vya Kibumbu kugira ngo abaganga basuzume icamwishi. Tugume mu ntara ya Mwaro aho umuryango w'umunyeshure wo muri komine Ndava y'intara ya Mwaro utakamba usaba ko uwabo yorekurwa akabandaje amashure yiwe. Uwo munyeshure yitwa Aristide Irangabiye yafashwe n'uburongo iperereza mu ntara ya Mwaro mu ntango z'ukwezi kwa Gitugutu. Batatu bava mu muryango umwe bari bafatiwe hamwe bakaba bo bararekuwe kuwa gatanu w'indwi iheze. Ni inkuru dushikirizwa na Vanessa Muhiteka.
Umunyeshure Aristide Irangabiye aba ku mutumba Buzira Canda ya komine Ndava mu ntara ya Mwaro yafashwe n'urongo y'iperereza muri iyo ntara. Amaze gufatwa ku nzu igira kabiri ku mugoroba w'ijoro yazanywe muhiri wabo abamuzanye bafise ibikono by'amasasu y'inkoho. Ababanyi batangazwa no kumva ko ari byo bahatoye. Mviriza
ku nzu igira kabiri barazanye Aristide muhira ku mugoroba
hanyuma bamuzanye ku mugoroba akora wakijo burya rero niho baca batangura kugirana na wiwe ngo henge ibindi byo bamwakiritsa ngibi none kuka mbere kwa gatatu wa mbere babajyana kwatabigwanisho bigetse babona mugabo kuntugira kabiri bakacavuga ngo henye ngo bimwakira ngibi umwana mu busanzwe ibintu by'ibigwanisho ngira ngo nta n'icyo yari.
Umunyeshuri Artidira Ngabiye akaba yafashwe ari kwitegurira gutangura umwaka wa mbere muri kaminuza. Ababanyi n'abajyango basaba ko uyu mwana yorekurwa akaza kubandanya amashuri kuko ibyo yagirizwa biboneka ko ari remeye ntanya.
Icyo dusaba ni ukuri mu muryango n'ukuri dusaba yuko umwana wo mukura kuko ibyo byose nta kintu na kimwe azi jyewe mbona yuko murekura akajya ku ishuri kuko abandi ni Felicite yatanguye 25 z'uku kw'icumi icyo dusaba ko murekura by'ukuri umwana akajya ku ishuri akabandanya amashuri.
Tubibutse ko igihe Artide Irangabiye yafatwa yari yakurikiye abandi bantu batatu bo mu muryango ari bose biba mu byara na se wabo hamwe n'umuhungu wa se wabo nawe w'umunyeshuri arongoye abandi kuri lise ya Mwaro. Aba babyeyi babo bahungu babiri bose bakaba ari abakukuru cyo mu gisirikare bakaba bari bafungiwe mu busho bw'iperereza mu gisagara ca Bujumbura nk'uko isoko ryacu mu ntara ya Mwaro ribitumenyesha.
Arakoze mugenzi wacu Vanessa Muhiteka ngo ntagitangaje kubona abantu baguma bicwa abandi abanyuruzwa bakaburwa irengero ku ntwaro ya CNDD-FDD kuko kuva uwo mugambo ushikiriye ubutegetsi ngo n'imbere yaho atakindi wigeze ushira imbere atari ubwicanyi kuko ngo nabo basangiye umugambwe barabica. Ivyo bisikirizwa na Frederico bamvuga inyumvira yahoze ari cegera cy'umukuru w'igihugu abishikirije mu gihe ubwicanyi n'ubundi bugizi bwa nabi bwasubiye kuba ndase mu gihugu. Avuga ko abakora ayo mabi ari urwaruka rw'imbonerakure ngo n'abajejwe umutekano. Twumvirize Frederico bamvuga inyumvira.
Mwimvye kuva babishika ku butegetsi mu 2006 aho imuyinga abantu ba 40 bapfungwa hanyuma bakabatora ari binziga mu ruvubu batobekeranije imigeto kukumenga n'inyama. Mwibuke yuko baciye byagirizwa watwara ya gisirikare hariya muri muyinga bangira inama Vital munyuma umukuru w'igihugu ndetse akanga nuko ahanwa ahubwo agaca muhungisha. Ubwicanyi bwabandanije murabizi simvuze ibyabaye ikiremba cangozi simvuze babikira babo mu Kamenge simvuze ibyabaye mu Gatumba simvuze ibyabaye hirya no hino mu gihugu n'ibibandanya. Rero nibaza ko hariho bwa mbere ingendo yabo bakiri mu ishyamba uganiriye nabo bari kumwe barakubwira neza bati mu bisanzwe ingene abantu bafatwa mu ishyamba abakuru bahana bato ntangingo ntaki kubera iki ibintu bito ubutishwa kavunagurwa bo bashaka ro ko bigenza kwa kundi ariko abanyagihugu baravyanka abanyamigambwe baravyanka societe civile yavyanka amashengira aravyanka bo bavyanka baca bacika bansi mbere hariyo n'igihe no muri bo nyene iyo harimo abantu batari ko barakurikira barakurikiza ingendo bihaye nabo nyene babica atacamira. Mwibuke basi bafusa mosi mwibuke wa mugwiza tunga y'Imakamba abo bose n'abantu bagiye bicwa kandi bitwa ko barababo abatungwa gatoke n'ababishoboye ni kuvuga abantu bashoboye kwica badakurikiranwa nibande n'abafisi ibigwanisho. Hanaho nyene hari mirwi umurwi wa mbere wo hasi n'imbonera kure umugugira kabiri n'abapolisi bamana n'abanyagihugu usanga hagize ico mupfa cyanke bamugutumye ko usanga ugenda ukahereriyo cyo byose gerekana yuko hari ingendo y'umugambwe CNDD-FDD babigira nkana irundi mugwi ntaba uri abasodari rya abasoda nabo nyene badomwa ku rutoke urero ni bwinshi muri kahise. Iyo leta sinibaza ko ari byigishobora ndabibutse ejo bundi umukuru w'igihugu nawe nari ati bane ba mama nyamba ari kintu mwokwirinda muririnda kwica umuntu none yarabivuga ko yazi ko bisanzwe biharimo iwabo. Ntidukeneye uwurira dukeneye uvuga ati sinsubire kumva uwica uyundi.
Inzamba
dutandukire mu makuru ajanye n'amagara y'abantu abantu barenga ijana nibo bamaze kwicandagisha ikiza cya COVID-19 amakuru dukura mu banyagihugu hatumenyesha ko abaza kwicandagisha baba ahanini arabitegura ingendo zo hanze ni nkuru ya Josephine Jolise Nkunzimana
amakuru dukura kuhabera ubwo rucanco mu gitagara cha Bujumbura abaza kwicandagisha haza kamwe kamwe nabaza kwicandagisha nababa bariko baritegurira ingendo zo hanze abo banyagihugu baganiriye na radio Inzamba bavuga ko batumva na gato igituma leta idatanga umuco kubijanye n'ubwo rucanco ayandi makenga ngo nuko abategetsi barongoye igihugu boba bariteje ubwo rucanco rwo kwikingira coronavirus mu mahanga abacutitse n'umugambwe uri ku butegetsi batinya kubonwa nabi n'ubutegetsi baja kwiteza urucanco mu bihugu bibanye nk'u Rwanda cyangwa Uganda abafite nabo uburyo bubayabaye baja mu gihugu cya Tanzania bacikobero ahuguruwe ikigo cyo gucandaga kiri ku birometero bitatu urenze ku mupaka w'u Burundi umwe mu banyagihugu radio Inzamba yasanze ahejeje gufata urucanco ariko atashimye kwivuga izina avuga ko bitangaje kandi bibabaje kubona igikorwa nk'ico cyo gucandaga abantu kugira bikingire bakituguruwe ku mugaragaro n'inzego z'igihugu bikagaragara ko atagaciro bagihaye ikindi giteye ubwoba nuko n'abakora mu gisata cy'ubuvuzi n'abanyene batitaba ico gikorwa cyo gucandagisha mwomenya ko incanco zigera ku 500,000 zatanzwe n'igihugu cy'Ubushinwa hari ku wa mbere uheze aho zatanguye gutangwa ku babyifuza
leta y'u Burundi yategerezwa kurarika abanyagihugu bose kwitabira urucanco rwa COVID-19 kuko incanco zose muri kino gihe zemejwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ry'amagara y'abantu ku isi akamo gaterwa na kome ko nakuze umuhinga mu bijanye n'ingwara zibiza ku makenga y'abategetsi b'u Burundi mu bijanye n'incanco kome ko nakuze asaba umushikiranganji w'amagara y'abantu ko yo kwikora ku bahinga bo muri ubwo bushikiranganji kugira ngo bagire ubushakashatsi kuri izo nkingo maze baheze bajijure abantu kwikengesha
nta rucanco rwango rutasuzumwe n'ishami mpuzamakungu ry'amagara y'abantu ni ukuvuga nka nyinshi zarihuse kubera ingo zibiri nyamukuru ni ukubera tekinoloji ni ukuvuga ubu buhinga bwo gukora injanjo bwihuta hanyuma ica kabiri ni uko habonetse abantu benshi bakorerwa kugeragezwa ni ukuvuga nta rucanco rutageragezwe ku bantu barenga 300 gushyira ku 400 murumva rero gushyika ubu urwo rucanco rwaraba yuko rufise bimwe twita specificité cyangwa sensibilité cyangwa selectivité hanyuma tukaraba n'izo twita iyo kwite no kuvuga rurihariye nta kindi rwonona mu mubiri ruzana abasoda bakingira iyo COVID hanyuma kandi ntacu rwonona haba ubu cyangwa muri kazoza ku buzima bw'umuntu nibyo baraba ziro byamaze gusuzumwa nta kamaro kubaho ko gucumutima abanyagihugu kugira ngo ntibafate ubwo rukingo leta yategerezwa gufatira ku bice kwita by'ubuhinga rero turamaze no kubona kandi yuko abaruhawe badapfa hari igeragezwa ryabaye muri abo bantu bafite imyaka myinshi muri abantu bafite indwara ngendanwa baba abantu badagifise abasoda bakwiye mu mubiri bajya twita les immunos déprimés abo bose baragaragaye yuko ubwa mbere bataracandwa carabahitana gose ariko ubu siko biri ubu mbere ntibashika n'icya gatatu ubu usanga mu bitaro huzuye batacanjwe kandi nibo basinzikara bakaja no muri birya vyumba vy'indembe umuti wose n'izindi njanjo zose ni ukuvuga zaba zagasama zaba iz'ubukangwe zaba za pneumoni ni ukuvuga umusonga nta rucanco na rumwe rubuza yuko umuntu aba atashobora kurwara iyo ndwara na kwijana kuko urwo rucanco ngo ndakubwiye rurafise ibirango iyo barugerageje rukarenza 90% 95% urumva hariho 5% rudakingira ikintu cyo umuntu yomenya nuko urwo rucanco ruhawe ruraheza rugakinga yuko usinzikara uwo mushikiranganji w'amagara y'abantu rero niwe afise ubwo buhinga bwo kugenda akarondera ibyo batazi bakabimenya kuri urwo rucanco nk'ibi twuzi nabo bakabimenya hanyuma bakubakuraho urujijo cyane cyane urujijo rujanye n'ibibazo kumbure byaba byinyegeje inyuma byaba iby'ubutunzi byaba bya politiki kugira ngo bamurikire bereke abo bakuru n'abanyagihugu yuko urucanco ari kirumara mu kurwanya ikigizo cya COVID-19
amajambo y'abategetsi mu Burundi ajuragiza kubijanye n'urucanco rwa COVID-19 atuma abarundi abatemeye ico bafata n'ico bareka bisigurwa na Gabriel Bagro yahoze ari umuyobozi w'ibiro by'ishyirahamwe by'abamenyesha makuru ku isi ku mugabane wa Afrika abivuga afatiye ku majambo aherutse gushikirizwa n'umushikiranganji wa mbere Alain Guillaume Bunyoni avuga ko urucanco rwa COVID-19 rutizwe neza kandi ko rushobora kugira ingaruka mbi ku bagwiteje kubwiwe ivyo ngo birabonekera mu kuntu abarundi batitabire cancu za COVID-19 zamaze gushika mu Burundi Bagro akababazwa no kubona amaradio akorera mu Burundi adafasha mu guhemereza abarundi ngo bitabire ico gikorwa co kwicandagisha tumukurikire asubirwamwe mu kirundi na mugenzi wacu Parfum Dasigana.
Décevant que les médias ne sont pas vraiment impliqués dans la campagne pour la lutte contre la COVID.
Biraboneka ko amaradiyo ataco ariko arafasha mu guhimiriza mu kugwanya ikiza cha COVID-19 na cyane cyane mu guhimiriza abarundi kwitabira igikorwa cyo kwicandagisha cyatanguye kwa 18 gitugutu mu Burundi. Ibyo birashobora kugira ingaruka mbi ku banyagihugu kubera ata kibahimiriza. Twaramenye kandi ko kuva incanco zishitse mu gihugu icandagisha gusa abantu bifuza kugira ingendo. Iruhande y'ibyo murazi ko abategetsi b'u Burundi bafise impungenge ku kuntu incanco zakozwe kuko mu bategetsi baguma bavuga ko incanco za COVID-19 zitakozwe neza. Ibyo rero n'ibihuha biguma bikwiragizwa bituma amaradiyo adafasha mu guhimiriza abarundi kwicandagisha. Ibyo birashobora kugira ingaruka mbi ku banyagihugu. Murazi yuko u Burundi na Tanzania byakweze amaguru mu gucandaga abanyagihugu babo. Birakenewe rero ko ibimenyesha makuru mu Burundi bigira ingufu mu gutanga makuru atuma abarundi bamenya akamaro ko kwicandagisha. Nakamo duteye leta kuko COVID-19 irahari ku isi yose. Mwibuke kandi ko ibinyamakuru byinshi byigenga bikorera hanze y'igihugu. Hasigaye ibinyamakuru bikeya byigenga mu Burundi kandi navyo bidafise ububasha bwo guhimiriza abanyagihugu. Birakwiye ko abategetsi bahinguvu ibinyamakuru kugira bifashe mu guhimiriza mu kugwanya
COVID-19.
Inzamba
amakuru kuri radio Inzamba arabandanya. Abanyagihugu baranduriwe imirima muri zone Buterere yo muri komine Ntahangwa basaba kurenganurwa mbere ababaranduriye imirima bakanahanwa. Abo banyagihugu baranduriwe umurima ungana na hegitari urandurwa n'urwaruka rw'imbonerakure bahagarikiwe n'uburongo ya Gacimbiri ku itegeko ry'ubutwara karitsiye ya Buterere ya mbere. Amakuru ava ku Buterere avuga ko inyamirama bi yo ku Buterere yo biriko iriteza utunyoni mu kwanka guta muri yompi abaranduye iyo mirima.
Ni inkuru tubaza Parfait Mudasigana.
Uko niko byari bifashe igimbonera kure zihagarikiwe n'urongoye serire ku itegeko ry'urongoye quartier ya mbere ya Buterere bariko barandura imirima y'abanyagihugu. Iyo mirima haraheze hafi indwi iranduwe ariko imbonera kure zayiranduye ntibarigera bakomwa. Uwatanze itegeko ry'uko iyo mirima irandurwa n'umukuru wa quartier ya mbere ya Buterere ariwe Joseline ariha uwitwa Nestor. Uyu nawe acararika imbonera kure baja kurandura iyo mirima. Bamwe mu begereye abanyagihugu baranduriwe iyo mirima bavuga ko uruhombo ari runini cyane.
Harimira abanyagihugu 11 umurima ungana ihegitari yose. Uruhombo ni runini cyane bagafya mu mirima y'abenyagihugu bakandagura bagasasika. Uwo aderwe intwara kitavuga yuko yahawe itegeko na chef de quartier. Uwo chef de quartier yitwa Nestor yafatikanije n'imbonerakure afata iyo mirima y'abenyagihugu barandagura. Abenyagihugu bakoraniye ngaho indoro ziriko ziravuga ku murango riva ataco binone. Uvuga ko yatanze itegeko chef de quartier kwa Joseline Buterere ya mbere mbonera kure
nazo. Abaranduriwe imirima ngo barituye inyamirama bi iyo nayo icitumako ubu Nestor cyo kimwe nimbonera kure bafadikanije kurandura iyo mirima ariko ntitabe hakitaba uwo mutware yemeza ko bakoze ibyo yabatumye abo banyagihugu bakabona ko ari kujuragizwa harimo no gutega ubwoba ngo baheberane imirima yabo
ahamagazwa mugabo ntiyitabe cyadukate gacarekarama yuko ariwe yo haseruka akamuvugira akaba intumbero yo kubaburagiza no kubatera ubwoba kugira ngo ibashike imbere na OPG waho kuri zone ntigeze anonka dosye nguje imbere rero abene gihugu shaburiranika akaba ta kintu kirakogwa kugira ngo abakoze iryo shano ukabe kabishe bafatwa ni ikibanza cha bank BBC kandi iyo banki akaba yari yahaye abanyagihugu sinayo yatumye ngo babarandurire iyo mirimo nibo biyadukije
amakuru ava ngaho ku buterere avuga ko bagiye kwitura inyamirama zo muri komisariya y'igisagara cha Bujumbura bahabwa umutahe wo kurenguka kuri uyu wa kane abajeje intaro muri zone buterere baca babatumako ngo baje kumviriza kuri uyu wa gatatu kandi ubwa mbere basa n'abariko bariteza utunyoni ibyo abanyagihugu barandura uyu mirima babonamwo kubajuragiza no kubatera ubwoba radio inzamba twarondeye kuri telefone nitwashobora kuronka Joseline arongoye quartier ya buterere ya mbere avuga ko ariwe yatanze itegeko ryo kurandura imirima cyo kimwe na Serge Hategekimana arongoye zone ya buterere bompi turabakena
bamwe mu bafise amatongo muri Kizingwe bihara muri zone Kanyosha komine Muha bemeza ko batisanze ku ntonde abandi nabo bakavuga ko ibiriko birakorwa n'ishyirahamwe ry'abafise amatongo aho muri ako karere bidahumuriza bose ngo nk'akarorero hari bamwe muri bo basangije ibibanza ibishobora gutera ingorane mu kuronka impapuro ziranga ibyo bibanza ido nido na Beni Axelakana
abo banyagihugu bafise amatongo muri Kizingwe bihara batonze nk'abandi kwisango yo kwerekwa amatongo yabo muri ako karere ariko bahashitse bamwe baribuze ku ntonde zerekanwa n'abarongo yishira hamwe y'abafise amatongo muri ico kibanza APTKB mu funyafunyo y'igifaransa ibitashimishije aba banyagihugu kuko bo bari bazi ko izo ntonde zimanikwa ku mugaragaro nk'uko umushikiranganji yari yabishikirije mu nama yari yabahuje na banyene amatongo ku igenekerezo ry'icenda ukwezi kw'icumi muri uno mwaka abanyagihugu bafise amatongo muri Kizingwe bihara baseye bwose ko bagiye gutunganirizwa bavuga ko ibintu bitoroshe kuko hari abasanze basangijwe ibibanza abo nabo na batarenza are zitatu ikibabaza nuko abo basangijwe hari abatazinanye bagasabwa kuca bariha amafaranga yose kandi nk'umwumwe usanga afise are zitatu canke zibiri ikindi babwirwa nuko ibyo byo kuriha bitihuta ahubwo basabwa kurindira abafise hanini kugira babanze bahabwe byose kandi barihe nabo bazoshikirwa hanyuma abo banyagihugu bamwe bemeza ko ari abasangwa babona ko bariko bararenganywa kandi bariko baranyagwa utwabo mugiye mu kwiyandikisha bemerewe ko atangorane bafise kandi amatongo yabo ariho kubera izo ngorane zose ibyo bikorwa ntibiriko biragenda neza nko ku munsi wa mbere mu bababa 65 bahawe abarenga 20 basanze harimo amahinyu ibyatumye ibikorwa byo ku munsi wa kabiri bidakorwa neza kubera abaza gusaba gutunganirizwa ibyo biruko mu gihe demokrasia sisanganiye umwami umushikiranganji w'inyubakwa za leta n'uburaro yari yatanze indwi zibiri kugira ibyo bibanza bizobe byatanguye gutangwa kandi akaba yari yasabye ko byotangwa ku mugaragaro sanganiye umwami akaba yari yemeje ko ibikorwa byo gutanga ibyo bibanza bizoba byarangiye ku wa 15 ukwezi kw'icenda uyu mwaka turimwo 2021 uyo mushikiranganji akaba yemeje mu nama ko n'ibicapo byacapwe kandi byakoranywe n'impande zose naho hari abanyamatongo baho muri Kizingwe bihara basavye ko abari mu ishirahamwe APTKB badakora neza ku mugaragaro bosubirizwa ibyo uyo mushikiranganji atashigikiye twarondeye abarongo ishirahamwe APTKB kugira abagira ico bashikiriza yaba uwurirongoye canke icegera ciwe telefone zabo zari zizimije
amaritiro 125 y'igitoro cyo mu bwoko bwa mazute hamwe na maritiro 25 yo mu bwoko bwa essence amabido 82 hamwe n'imipira 5 vyakoreshwa mu kuvoma ico gitoro nivyo vyafashwe kuri uyu wa kabiri n'igipolisi igikorera mu ntara ya Kayanza bikaba vyafatiwe kuwitwa Yusuf Minani hamwe na Jean-Marie ndiho kubgayo bose bakorera urwo rudandazwa mu micungararo y'igituro cy'ibitoro aho bita kwa Kalifani ni mu gihe hamaze iminsi mu gisagara cya Kayanza hibonekeza ubukene bw'igitoro mu by'ubwoko bwose mu gipolisi mu Kayanza bagasaba abakora urudandazwa runyuranye n'amategeko kuvavanura niyo ngendo nayo abanyagihugu nabo ngo boza baradomorotoke kuri bene abo bantu bakora urudandazwa rwose rutemewe n'amategeko kugira ngo rutuzwe kuko ngo rufise ingaruka zitari nke zitari nziza ku butunzi bw'igihugu bigatera n'amasanganya mu gihe ibitswe mu mazu. Mu makuru y'urudandazwa ingeso yo kwigungira ko amasoko kuri leta mu gufasha akagwi k'abantu bari ku butegetsi bingo bisubiza inyuma ubutunzi bw'igihugu bishikirizwa na Faustin Ndikumana umuhinga mu by'ubutunzi ni nyuma yaho kuri uyu wa mbere umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi Emmanuel Ndorimana ashikirije ko amasoko y'ibigori mu makomine azogurishwa gushasha ku banyagihugu ku giciro cyashinzwe na leta hakaja ko itagisi ya komine y'ibice 10% ku kilogramme ku bwa Faustin Ndikumana ngo hari hakwiye guhiganwa mu masoko benayo abaremye n'abaguzi bagahabwa uburenganzira mukurikira
nitubona umengo leta igendera gira ibintu monopoli ziragira monopoli gufasha nk'abantu bamwe ngo ni warekuri gukora ibi kugura ibigori basanga nta wundi abirekuri ibyo ntibiteza imbere abikorera utwabo ntibiteza imbere ubutunzi bw'igihugu monopoli n'ibintu bisubiza inyuma bibuza abantu guhayanwa bibuza abantu gukura kwerekana yuko bose babishoboye bagahayana ibintu ruvuga ngo naba gusa ngo naba ngo ni leta ngo n'uyu cyane ngo ni ivyo bintu monopoli n'ivyo bintu leta ikwiye guhagurukira ngo igatangura kugwanya ibyo n'ibisubiza inyuru hanyuma kungu ko kubura gihe n'ubundi byagiye haba yakivuze kubandikimugure ku 680 hanyuma n'undi afuza kwimugurisha ku 1000 utavuga rero yuko leta ibigurisha ku mudandaza wo mudana agasura naba kabirangura kabiza nagasura gashira ku nyungu yiwe ibyo bintu je simbona kunguka kanini kunyagiruka bakarimo nibaza yuko leta nishere ikintu rizorgane dore girase z'ibintu zikurikiranira ibintu hafi abari ko arenga gashira ku ituro mugabo ago rudandazwa byo kugura ibintu bikiri ibikogwa nabikora utwabo ni kuri nyima cyangwa guteza imbere rudanda cyangwa guteza imbere igihugu cyangwa guteza imbere ibintu bya monopoli n'ibintu leta iziraza guha abantu ngo we bikore ngo abandi ntibabirekuriwe yugara isubira ibyo bintu ntibiteze imbere cyangwa bikore utwabo ndetse n'abategereza gutanga amakuru bose badandaza bategereza gukora ibyo bintu nibaza yuko atahukanye gashobora kubonekamo ahubwo tubona yuko leta zirakora ibije ari ukongereza umwavuge n'ibijira mu gihugu amaprodisi tosanitere ari ingene abari mu bindimo bo kwigisha byigishijwe umwimbu ukiyongera ingene by'amatongo ishobora gukurikiranwa umwimbu ukiyongera hama hakaheza abategereza gukora icabona bari kudandaza ari ukubigura kugira gute nibaza yuko ibyo ari bijama bikorera utwabo n'abasanzwe babikora ku nyungu y'igihugu
nino ngaha duce dusozera no makuru twari ko turabashikiriza ndabashimiye mwebwe mwese mwari muduteze amatwi mwashikirijwe na Diane Nkuru Nziza nkaba ndabifurije amahoro ahiwanyu no mubanyu naho ubutaha.